Mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe kuri micro muri kumwe na Joy Diane ni nahazwe ngiye kwashikiriza makuru tubafitiye muri kano kanya tukayahera kuyagezweho ijya nino ku isi na mgenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane, mwaramutse abaduteza amatwi, turayahera mu karere k'ibiyaga binini muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu bitwaje ibigwanisho barishe abasivile 14 mu bitero bibiri bagavye mu buseruko bw'ico gihugu. Abategetsi bo ku mutumba ubwo bwicanyi bwabereye ko bagirije umuhari w'iterabwoba ADF kuba ari wo wabishe. Ubwicanyi bubaye mu gihe abasirikare ba Congo na Uganda bamaze amezi atari make bariko baragerageza kwirukana no kugwanya uwo muhari muri ako karere. Umukuru w'ishyirahamwe rya Societe Civile muri ako karere, Konisi Katuo, yavuze ko abagwanyi ba ADF bateye ikigwati cy'Imamove mu gatondo ko ku munsi wa gatandatu bica abagore batandatu hamwe n'abagabo batatu. Meleki Mulala nawe aserukira Societe Civile muri Kivu y'uburaruko yavuze ko mu kindi gitero cyabaye mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu nyene ADF yishe abagabo batanu ikisima kwibarabara rikuru rigana ku rubibe rwa Uganda. Nawe nyene abyagiriza abagwanyi ba ADF. Ibihugu vya RDC na Uganda byatanguje urugamba kumuhari ADF mu kwezi kw'icumi na kumwe 2021, ariko abasivile baracabandanya bicwa n'uwo muhari na bugingo n'ubu. Hanze y'umugabane wa Afrika mu Buraya, abakuru b'ibihugu bihurikiye mu mugwi G7 bitunze kurusha ibindi ku isi barakoranye mu nama mu Budagi kuva ejo ku munsi w'Imana. Biyemeje gukomeza urunani mu kugwanya Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya, mu gihe baganiriye kandi ku kuntu bogabanya ingaruka z'intambara nk'ibiciro by'ibifungurwa byaduze hamwe n'amasoko ntanganguvu. Chancelier w'Ubudagi Olaf Scholz yavuze ko igihugu ciwe hamwe na Amerika bizokwama bikorera hamwe mu gihe haje ikibazo cy'umutekano muke wa Ukraine. Perezida Biden yatangaje ko ibihugu byo muri G7 bizohagarika kugura inzahabu y'Uburusiya, ibihano bije bikurikira ibindi ibyo bihugu byafatiye Uburusiya inyuma yuko buteye Ukraine. Hambavu y'ibi bihano ibyo bihugu byatangaje ko bigiye guhangana n'Uburusiya mu kwemera gukora imigambi y'iterambere nko kubaka inyubakwa mu bihugu bikenye izo zizotwara amamiliyaridi $600 million z'amadolari. Uyu mugambi wemewe na Perezida wa Leta Zunze za Amerika hamwe n'abandi bari kumwe muri ibyo bihugu bya G7 aribo Canada, Ubudagi, Ubutaliyani, Ubuyapani, Ubufaransa n'Ishyirahamwe rya Buraya. Perezida Biden yashyize ku meza miliyaridi $200 million z'amadolari, ibindi bihugu bisigaye bikazotororokanya imiliyaridi $400 million zisigaye bitarenze mu mwaka wa 2027. Yavuze ko aya mafaranga azokubaka amabarabara, ibivuko hamwe n'izindi nyubako atari imfashanyo canke impano, akamenyesha ko iyo migambi izokungukira ivyo bihugu nk'uko Ubushinwa buriko burabikora mu bihugu bitari bike ku isi.
Washington, ijwi rya Amerika.
Uburusiya bwaragavye ibitero bishasha vya misile ejo ku munsi w'Imana ku bisagara bibiri binini vya Ukraine arivyo Kiev na Kharkiv. Ni mu gihe abakuru b'ihugu indwi bitunze kuruta ibindi byo muri G7 bari mu nama mu Budagi itumbere guca inzira nshasha zo gukumira Uburusiya. Umukuru w'igisagara Kiev Vitali Klitschko yavuze ko amazu abiri y'amagorofa abamwe abantu yatewe hafa umuntu umwe n'abandi bane bakomeretse. Perezida Biden yavuze ko ibi bitero ari ububisha bumenyerewe gukogwa n'Uburusiya. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ku munsi wa gatandatu ko aza kuba muri inama ya G7 kuri uyu munsi wa mbere. Perezida Putin nawe avuga ko Amerika n'ibindi bihugu ivyo vyo muri G7 bizohagarika inzahabu vyagurira mu Burusiya. Muri Afghanistan ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryavuze ejo ku munsi w'Imana ko ririko rirakurikiranira hafi indwara zitandukira zishobora kwaduka mu bice byabayemo nyamugigima muri icyo gihugu. Abategetsi bo muri ako karere baragabishije ko abanyagihugu barokotse nyamugigima yabaye ku munsi wa gatatu w'indwi iheze baharugwa mu bihumbi bashobora kwandura izo ndwara. Abategetsi ba Afghanistan bavuga ko abantu bashika igihumbi 150 bishwe na nyamugigima, abandi benshi barakomereka, hamwe n'amazu ibihumbi yasambutse. Amatohoza yakozwe na ONU yerekanye ko abana hafi 155 bari mu bishwe, hamwe n'abana 250 bakomeretse. OMS ivuga ko yongereje ingufu kugira abanyagihugu ntibandure izo ndwara zandukira nka korera, agasama hamwe na COVID-19. Abategetsi ba OMS bavuga ko imiryango iharugwa mu majana yagize ingaruka za nyamugigima iba hanze aho bataronka n'ico bifuka. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'ibihugu bibanyi na Afghanistan barafashije mu kurungika imfashanyo za mbere ku bazikeneye, ariko gufasha ibihumbi by'abanyagihugu muri Afghanistan bakeneye imfashanyo kubera ibyo byago byabashitse ko biracagoye ku bihugu byo mu mahanga, kuko icyo gihugu cyahagarikiwe imfashanyo n'ibihugu rutura n'amakungu cyane cyane Leta Zunze za Amerika, kandi kikaba cyarafatiwe n'ibihano mu byo guhanahana amafaranga kuvaho abatalibani bafatiye ubutegetsi.
Harize bigira Imana urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza. Aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijugi Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio atrovewa akaburungu com. Nongere ndabashimire komandanya kumviriza ijugi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijugi Amerika. Ingingo zigize igice cya kabiri cy'ano makuru. President Rwanda Paul Kagame abwira abakomeje kunenga ubutungane bw'u Rwanda ko atamuntu n'umwe ari mu mvuto adakwiye kuba ariyo, ahubwo hari abari bakwiye kuba ariyo ariko yababariye. Muri make aha President Rwanda Paul Kagame avuga ko nka Madame Victoire Ingabire yarabwirije kuba ari mu gasho ariko uyidegenvya kubera imbabazi yamuhaye. Ingabire abivuga kwiki.
Cyo namwisabira ni ugukora ku buryo asaba izo nzego bakorana zikomenye kubahiriza uburenganzira bw'abafungwa.
Uyu ni Madame Victoire Ingabire atavuga rumwe na Leta y'u Rwanda. Ibyinshi kuri ino nkuru ni mukanyi sase. Inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma zigize umuryango uhurikiye mu bihugu bikoresha icyongereza Commonwealth kwa gatandatu w'indwi twaraye dusozereye yaremeje ko Gabon na Togo zinjira muri uyu muryango. Uwo muryango wahora urimo ibihugu 54, ubu ukabwiye kubarizwamo 56. Ingingo yo kwinjiza Togo na Gabon yafatiwe mu nama ya Shogam yari imaze iminsi iri kwibera i Kigali mu Rwanda. Iyo nama yaheze kwa gatandatu w'indwi twaraye dusozereye. Ibindi kuri ino nkuru tubaza mugenzi Kigali mu Rwanda asumta kabuye.
Umwanzuro kwakira Gabon na Togo nk'abanyamuryango bashya wafatiwe mu mwiherero wahuje abakuru b'ibihugu na za guverinoma bari bamaze iminsi mu Rwanda mu nama ya Chogam. Umuryango wa Commonwealth bavuze ko kandi uzakomeza gufungurira amarembo abifuza kuwinjiramo. Togo na Gabon ni ibihugu byari bimaze igihe byarasabye kuba ibinyamuryango, byombi bisanzwe bikoresha ururimi rw'Igifaransa ndetse n'ibyakoronijwe n'Ubwongereza nk'uko byinshi biri muri uyu muryango bimeze. abakuru b'ibihugu kandi bemeje ko inama itaha ya Cogam izabera muri Samoa. Nyuma y'umwiherero wahuje abakuru b'ibihugu na za guverinoma bitabiriye inama ya Cogam, habaye ikiganiro n'abanyamakuru cyayobowe na Perezida Paul Kagame ugiye kuyobora Commonwealth mu gihe cy'imyaka ibiri, umunyamabanga mukuru wa Commonwealth Patricia Scotland, Perezida wa Sierra Leone Julius Maada Bio, Perezida wa Guyane Irfan Ali na Minisitiri w'Intebe wa Samoa Fiamme Naomi Matafa. Umunyamabanga mukuru wa Commonwealth Patricia Scotland yavuze ko agiye gushyira imbaraga ku mubano w'ibihugu bigize uyu muryango. Muri icyo kiganiro n'abanyamakuru, Perezida Paul Kagame yagarutse kuba akomeje kunenga ubutabera bw'u Rwanda, avuga ko nta muntu n'umwe uri muri gereza udakwiye kuba ariyo. Mukuru w'u Rwanda yavuze ko ahubwo hari abakwiye kuba bari muri gereza bakaba batariyo nyuma yo guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu. Aha umukuru w'igihugu yavugaga Madame Ingabire Victoire uvuga ko atavuga rumwe na leta y'u Rwanda.
Fata urugero rw'uyu muntu mukunze kwandikaho, ndetse abantu bari muri iyi nama bahitamo kumusura. Uyu mugore witwa Ingabire Victoire ubu ntabwo ari muri gereza, ariko mu by'ukuri yakagombye kuba ari muri gereza. Yari muri gereza kuko yakoze ibyaha yakurikiranweho mu rukiko, ndetse aza no kubihamwa, arakatirwa ajyanwa muri gereza. Ariko kubera ububasha Perezida ahabwa n'itegeko, uyu mugore yaje gufungurwa mbere y'uko asoza igifungo cye.
Victoire Ingabire, umukuru w'ishyaka Darifu Murinzi ritaremerwa gukorera mu Rwanda, yaraherutse gusaba abategetsi bitabiriye inama ya Coga mu gusura gereza zo mu Rwanda. Avugana n'Ijwi rya Amerika, Ingabire yemera ko yahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu, ariko akamusaba ko yazakurikirana akamenya ibibera muri gereza, cyane cyane ku mfungwa z'abanyamakuru ndetse n'abamwe mu batavuga rumwe na leta.
Kuko Perezida yavuze nibyo yampaye imbabazi mu kwa 9/2018, ni ibintu mushimira ko navuye muri gereza. Abayobozi cyane abayobozi b'Ubwongereza turi gusura amagereza yo mu Rwanda, cyane cyane abanyamakuru n'abone n'izo mfungwa za politiki, bakareba uburyo bafunzwemo kugira ngo babone nyine uburyo bafasha u Rwanda kugira ibyo bahindura, cyane ubuyobozi bwa gereza kugira ibyo bahindura mu kumva ko bagomba kubahiriza uburenganzira bw'imfungwa.
Kuba byanavuzweho n'umukuru w'igihugu akabigarukaho, avuga icyo namwisabira ni ugukora ku buryo asaba izo nzego bakorana zikomenya kubahiriza uburenganzira bw'abafungwa.
Ubuyobozi bw'umuryango wa Commonwealth butangaza ko uyu muryango umaze kugira abaturage barenga miliyari 2.5, bikaba biteganijwe ko mu mwaka w'2030 uzaba ufite abanyamuryango bangana na miliyari 30. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, urakoze. Mu gihugu cy'u Burundi, President Evariste Ndayishimiye kwa gatanu w'indwi iheze yarakuye ku mugaragaro umuhanuzi ajeje ubutunzi bw'intara ya Rumonge iri mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu. Gilbert Rugavye yari yafatanywe kumuhana iwe igitoro cibwe yatswe uburenganzira bwose bwo gukora mu kazi ka leta akariko kose. Ibindi kuri no nkuru n'umenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya, Elo Julika Neza.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi inyigisho azokunda igihugu yahisemo kuja gutangira ku kibuga cy'umupira w'amaguru kirahitwa Mbuga muri zone ya Kizuka muri komine ntara ya Rumonge ya mumanuko bushi uburengero bw'u Burundi. Abanyagihugu bari bitavye ikoraniro yabasavye kuvuga ibigenda neza, ariko anabarindisha kudatinya kudoma urutoki ku bitatumbereye canke akaba bakiye mu itunganywa ry'imigambi n'ukuntu barongowe. Ahanini muri iyo ntara irimo Abarundi benshi bahungutse muri imyaka 17 iheze ku mugambwe CNDD-FDD ureye ku butegetsi, abenshi bakaba bari bahunze urwimo rwo mu 1972 rwahitanye Abahutu benshi kurusha Abatutsi canke bavukiye mu buhungiro. Abanyagihugu nka bose bashikirije ikibazo kimwe muri rusange: ingorane zo gushikira amatongo banyazwe canke barenganijwe na za sentare bamaze kuyagurirwa n'umurwi w'igihugu watatura amatati y'amatongo n'andi matungo hamwe n'abatatunganijwe n'uwo murwi. Abajeje intwaro n'ubutungane basabwe na Perezida Evariste Ndayishimiye gusigura ko ibintu byagenze. Amadosiye atakigira iyungururizo, umukuru w'igihugu yasabye ko bayaha abahanuzi biwe kugira yigirwe mu biro vyiwe nk'uko bisanzwe bikorwa kuri bene ayo madosiye muri rusange. Ariko mu vyashikirijwe Perezida Neva hari ivyo yavuze ko abanyagihugu batinye kuduma kuri urutoki kandi abizi neza ko bitabahimbara. Ubusumo bw'igitoro bwakozwe n'umuhanuzi wa Rwamatari ajejwe ubutunzi n'iterambere, bigoranye nyene kurerwa yemereye umukuru w'igihugu ko hari ibitoro vyafatiwe wiwe mugabo wamubwira ko amaritiro yagirizwa atariyo.
Hari ubugunguro bw'amaritiro bavuga ko bwafashwe ngo bufatirwa aho dutuye.
Niki
kinyoma mu jambo rimwe vuga uti ego cyane ni kinyoma cyane se kinyoma
amakantite bavuga ni atariyo
ikitoro muga cyarafatiwe iwanyu
hariho igitoro twakoresha
ari cyafatiwe wawe
ikintu
yabanyiritemwe
yego
yaciye amukura abanyeneye kumugaragaro
usanga byabaye uko nawe yabiritirimwe ukabutatanze mihoho wewe iyo baba barufise umutima wari gutinya rifikete cyo gutanga mihoho warindiriye ko nzamurumonje kugira umbwire ukora wewe rahetse
Nubwo kandi bitaragaragara buramatari w'intara na mustanteri wa Rumonge banuganurwa kuba bakorana na bamwe mu bacuruza mu kunyuza isukari n'isima nabo baracugwa nk'uko Perezida Ndayishimiye yavyemeje
Komiseri w'intara Komiseri muri polisi w'intara nujejwe igendereza bitarenzeje muze mumpaye icegeranyo c'ivyo bintu byose hanyuma turabe tugasanga indongozi zirimwo zica zibajwa cyo tutazosura gukora muce mutohoza n'isima aha hariho ikintu citwa gudahana aha mu monje hariho abantu bigize bihaganye ngaha nzobasambura mwese ukagwe kare ngaha nzogasambura Hari abantu bazi ngo mvugana bora matari mvugana musitane bakigira bihangange ako kagwi ni gasambuke unyene nasubira kukumva bora matari na musitane n'eso muzacabuta abantu badandaza bigira bihangange ngo bafise amahera menshi igihugu kidahana habakajagari
mu burakari bwinshi se barundi yanavuze ko nabashinga amateka bakosha azosa abanyagihugu babatoye bakakura ku kizere
Nimwamura bongere babi nzobirukanazale bongere beza aragira intama zanje. Ubungira dabahagurukire. Hari umushinga bateka numvise nawe nyene ngaha yigira igitindo gikomeye. Umenye batowe nabe ne gihugu. Nzoca kuri bo tugukure. Byose ndabizi bibangaha. Ngase kubivuga mwari muzi ko ntabivuga.
Hagati mu kwezi kwa kane mu gihe gitoro cyari muzi bibuye mu Burundi abajeje kugendereza bavuye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura baroye gusaka ku rugo rw'umuhanuzi wa Romatari wa Rumonge ajeje ubutunzi n'iterambere bahasanga amariti ya 500 nuko amakuru y'u Rwanda Amerika ryahawe n'abegereye yo dosi yabivuga no ku rugo rwa mutanteri wa Rumonge bivugwa ko hari hatowe amariti ya 500 ariko buramatari w'intara conservateur nitunga bajijwe n'umukuru w'igihugu yavuze ko aya amariti atawe yatowe sijya mbere president Ndayishimiye hagarika canke yakura ku mugaragara abategetsi umwe muri bo ni bari mwibohero akaba ari wahoze yarongoye ikigaga kijeje uterambere rya commune phonique yazize ko yarahagaritse isoko rya cooperative yo mu ntara ya Rwigi mu buseruko bw'igihugu kandi yari yujuje ibyangombwa imaze no kuzana ibikoresho yikura mu gihugu c'Ubushinwa Uundi ya hakari kia kumugara garonu wa hoza ya tukwa lishiri hama jare tari jeru kutuwa la vanu nibi inu otakako Mugabo mwonyuma mugiri mwyobozi mkula jeru we kutuwa la vanu nibi inu Nchyo zitari nge kandi umkulu kiku chuburu undi ya hama gaye kumugara garo Abatevi zibikoro guabili mwa ingo merozumi ya kamhuba mawarawara nibi indi Asezira nyakubahana aliko na achakuri kia mwonyuma Kumbuka mwala nyambaga watari wake wibajijeni wa Prezida Ndayishimiye ibi Atavi teru kwa nibi shobisho gusa Changa dasha haka kunezeleza wanyagi huguba mutoye ejo abo yagaya bahaya mabanga meza kurushaho barimo mugabo harundi ruhande rubishima rukabona ko akatabonetse mu Burundi aho umukuru w'igihugu asamburira mu ikoraniro abategetsi bakora makosha akanagaragaza ko muraje ishinga eroje urika neza ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika turabandanye n'amakuru tubafitiye muri kano gatondo mu gihe zimwe mu mpunzi zahungiye mu Rwanda zihanzwe n'ikibazo cyo kutaronka aho zisumamwo hari abasore 20 b'abarundi bamaze amezi bariko bigishwa umwuga wo gukora amatelefone na mudasobwa kugira ngo baronke ico bakora babashe guhangana n'ubuzima abasore bavuga n'Ijwi rya Amerika bizeye kumenya byinshi gutyo bakavuga ko igihe bazoba babimenye bazotangura kwisha mu ngiro hanyuma bikabafasha mu buzima bwabo bwa misi yose Desire Hatungimana abandanye n'ino nkuru
Abo basore bahurira muri quartier ya Gikondo mu gisagara cha Kigali ku munsi wa mbere kwa gatatu no kwa gatanu bigishwa na Haruna Jumaine asanzwe atunzwe nako kazi ko gukora amatelefone na mudasobwa kuva kiri Burundi atarahungira mu Rwanda mu mwaka wa 2015 yamenyesheje Radio Ijwi rya Amerika ko ari abasore bamusanga hakorera bakamusaba ko yobigisha amaze kubona ko ari benshi yaciye yigira umugambi wo kubaronsa ubwo bumenyi kandi ku buntu
Jewe rero sinashoboye kubona ubaha amafaranga yo gushobora ko bokwiteza imbere abwo ico nafashe nyumvire yuko wa mwuga jewe usanzwe untungiye umuryango numvise yuko nshobora kubigisha nabo ejo canke hejya ejo ubumenyi nzoba nabahaye nsanzwe mfise bashobora kuba bokwiteza imbere na cyane cyane mu gukora amatelefone amakompyuta nuko
Abo basore baremeza ko bagiriwe ubuntu mukoronka ubigisha atacarinze kubasaba babwijwe ijya Amerika kubu ibyo bamaze kumenya bibashimisha.
Aho ngeje ndashima Imana biratandukanye n'ubwa mbere tukiza tucumva ngo no gukora ibintu bya electronique twese ni za domaine zacu, ariko bashimye kutwigisha kino kintu nk'umwuga kugira ngo bibashe gusahiriza mu buzima bwacu bwa misi yose. Aho tugezeje ndashima ni sawa cyane biraza
rero ubunye vraiment aho tugeze ku ntambwe ishimishije, kuko ubunye hariho ibintu byinshi tuzi gukora nko gukora system charge yapfuye, gukora screen iyo yazimye cyangwa iyo telefone yakuzimanye cyangwa yaguye amazi twaze kuno tubikora. Twashima intambwe dushiteko tugize imana tukaronka ibikoresho vraiment twokora kandi tukatwonka nico gihumbi cyangwa 2000 ku munsi ama buzima bukabandanya kabisa. Twashima
naho nashima yinajejwe kubigisha arashima ko ameza abiri bamaranye bamaze kumenya byinshi, ibisigaye no kunonosora navyo akizera ko mu kwezi kwindwi bazaba bihejeje.
Batanguye batazi ibyo amatelefone, ariko ubu urugero bageze ko nuko bazi gufungura telefone, bazi ibibazo telefone zironka zigira vya misi yose, kandi ubu bakaba no muri byo bibazo bimaze kuba mu mitwe yabo, bamaze kumva, bamaze kumenya bimwe baramaze kumenya uko bashobora kuba bokosorera umuntu yagize ikibazo cha telefone.
Kumenya umwuga ni kimwe, ariko gushira mu ngiro ibyo wize ni kindi. Hakizimana Sami nuwundi murundi yahunze yagize amahirwe yo kwigishwa n'ishyirahamwe mpuzamakungoni ijejwe impunzi ya HCR ivyigo bijanye n'inyifato y'ubuntu, nawe arigisha abasore indangagaciro y'umufundi atubwira ico ashimikirako.
Izo ndangagaciro z'umufundi mwiza icya mbere tubigisha ubumwe hagati y'abafundi, ubumwe hagati y'umukiriya n'umufundi, ko umuntu w'inyangamugayo, umuntu w'imvuga kuri, kuburyo umuntu aguhaye ikintu cyo ukabuzi uko yakizanye icoronekaye aricyo uza gukora utarinze kumubesha. Hakaba hariyo n'ikindi twigisha aricyo kubaha. Iyo umuntu aje akugana akagusanga aho ukorera, ni byiza kumwakirana igishika umwubashye.
Hakizimana Sami amenyesha kwizo ndangagaciro bazigisha kugira abazo bakorera bahurumbire.
Ibyo tuvyigisha kugira bikureho bya byumviro bibi abantu bafitiye abafundi, kuko iyo bumvise umufundi wa telefone bamvuye kumengo ni umuntu w'umubeshi tari mvuga kuri. Ibyo rero byo twatumye uko tuza tugahindura ibintu tukazana ibintu bishasha abantu batari bamenyereye, kuburyo umufundi uyu munsi dufise ushobora kumuha telefone yawe akayirarana akayigukorera kandi ejo akayigukarukinira kwa kundi nyene imeze nta kintu kimwe cavuyemo.
Haruna Jumaine asanzwe yigisha abo basore amenyesha ko bahejeje kwiga bazuca barondera aho bakorera batangura akazi, ikizobananira akazuza araberekera ku buryo hazogera igihe umwe wese ashobora kwikorana. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika tugeze mu mwanya w'amakuru avugwa mu gisata cya sport n'inkino. Ayo no munsi tukahera mu Rwanda na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda.
Ikipe ya Rwamagana City yarayitsindiye itike yo kwinjira mu cyiciro cya mbere muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Mu mukino wo kwikirwa kimwe cya kabiri kirangiza mu irushanwa rihuza amakipe mu cyiciro cya kabiri, Rwamagana City yatsinze Interforce ibitego bibiri kuri kimwe ejo ku cyumweru. Mu mukino ubanza wari wabereye i Rwamagana kuwa gatatu w'icyumweru gishize, ikipe ya Rwamagana City nabwo yari yatsinze Interforce ibitego bibiri ku busa. Mu cyumweru gishize ikipe ya Sunrise y'akarere ka Nyagatare nayo yabonye uburenganzira bwo kuzamuka mu cyiciro cya mbere ikuyemo ikipe ya Vision FC. Umukino w'igikombe cya shampiyona y'icyiciro cya kabiri uteganyijwe ejo wundi kuwa gatatu hagati Rwamagana City na Sunrise. Uyu mukino uzabera kuri stade ya Kigali Nyamirambo guhera saa 9 n'igice. Sunrise na Rwamagana City muri shampiyona y'umwaka utaha zizakina mu cyiciro cya mbere, zikazasimbura Gicumbi FC na Etoile de l'Est zamaze kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Tukiri mu mpira w'amaguru, kongere ya 73 y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA izabera mu Rwanda umwaka utaha. Ubuyobozi bw'ishyirahamwe mu mpera z'icyumweru gishize bwatangaje ko kongere ya FIFA izateranira i Kigali ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa gatatu umwaka utaha 2023. Muri iyo kongere hazaba matora y'abazaba bagize komite nyobozi nshya y'ishyirahamwe FIFA. Ku ruhande rw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, basanga kwakira inama yo ku rwego nkuru nguru ari ibintu by'agaciro gakomeye.
Inama nini ni inama buri muntu wese yakwifuza kwakira mu rwego rw'ubukungu socio-economique muri iki gihugu cyacu nk'igihugu cy'ubukerarugendo bushingiye ku bikorwa bya siporo. Ni inkuru y'ibyishimo, ibyishimo bivanze n'inshingano twese dufatanyije kugira ngo abo bashyitsi bazaza batugana bazaze bakubwe neza ni inama yihariye ni inama yihariye sibyo kuba ari inama y'inteko rusange ubundi busanzwe iterana rimwe mu mwaka ariko iyo harimo noneho n'igikorwa cy'amatora y'umuyobozi wa FIFA na komite nyobozi yiwe byo bibarakarusho ngira ngo birushaho gusiga amateka
twerekeje umukino w'intoki wa basketball mu mpera z'iki cy'umweru mu Rwanda hazabera imikino y'agace ka kabiri mu matsinda mu rugendo rwo gushakisha itike yo kuzaseruka mu gikombe cy'isi kizakinirwa umwaka utaha muri Indonesia, Philippines n'Ubuyapani. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda imaze iminsi yitegura irushanwa ikaba ikubutse mu Misiri mu mikino ya gicuti yo kwipima. Ku ikubitiro u Rwanda rwatsinze Uganda amanota 88-45. Umukino wa kabiri wa gicuti Misiri yatsinze u Rwanda 71-58. Hanyuma u Rwanda rutsinda Yorudaniya amanota 61-51. Tugarutse kuri iyo mikino nyirizina iteganyijwe kubera muri Kigali Arena i Remera guhera kuri wa gatanu kugeza ku cyumweru. Amakipe yo mu itsinda B azongera kwisobanura mu irushanwa ry'agace ka kabiri. Ayo makipe ane ariyo u Rwanda, Sudani y'Epfo, Kameruni na Tunisia mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka yahuriye i Dakari muri Senegali mu mikino y'agace ka mbere mu guhatanira itike yo kuzajya mu gikombe cy'isi cya basketball umwaka utaha. Icyo gihe u Rwanda rwarangije rudatsinze umukino n'umwe ruza ku mwanya wa kane ane wa nyuma. Abakinnyi b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda ya basketball bazifashishwa n'umutoza Cheick Sarr muri iyi mikino igiye gutangira ni Olivier Turatsinze, Jean de Dieu Umuhoza, Flore Habimana, William Robbins, Bruno Nyamwasa, Steve Hagumintwari, Axel Mpoyo, Dieudonne Ndizeye, Patrick Ngabonziza, Noah Bigirumwami, Kadodo Dieu Furaha, Kendall Lamar, Emile Kazeneza, Kenny Gasana na Jean-Jacques Wilson Shozwa byose n'umukiza. Yari kaze munyandinda i Kigali.
Jean-Claude Munyandinda reka ucukorerwa mu ngata na Desire Hatungimana agiye kutubwira iby'ikibuga citiriwe inkuru nziza Peace Park Complex Stadium ku wa gatandatu w'indwi iheze ariho cugurwa mu ntara ya Makamba. Ico kibuga cegukira umugwi wa Aigle Noir kikaba gifise ibibanza 2,263 gishobora kuzoba ikibuga Uburundi buzohora bwakiramwo inkino mpuzamakungu mu gihe ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF ryosanga gikwije ibisabwa. Desire Hatungimana abandanya n'ino nkuru.
Icyo kibuga cyuguru cyese imbere mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye cyegukira Reverend Kuriyo arongoye mu Aigle Noir. Icyo kibuga gifise ibibanza 2,263. Icyo kibuga kandi hari umugambi wo gushikiriza ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF kugira basuzume ko gikwije ibisabwa basanze kibikwijije azoba ari amahirwe ku Burundi kugeza uno munsi busembera iyo hageze inkino mpuzamakungu kuko mu Burundi ata kibuga gihari gikwije ibisabwa. Inkino zose Burundi bwo kwakiririye muhira zikaba zibera ku kibuga cya Benjamin Mkapa i Dar es Salaam muri Tanzania cyuguruwe icese kuri uno wa gatandatu n'urukino rw'umupira w'amaguru rwahuje umugwi wa Aigle Noir na KCCA yo mu gihugu cya Uganda. Uwo mugwi wo muri Uganda wasozera ihiganwa ryo muri icyo gihugu no mu kibanza cya kabiri niwe watahukanye intsinzi worohewe cyane ku bitsindo bine ku busa bwa Aigle Noir yarangije ihiganwa ry'u Burundi iri mu kibanza cya gatanu. Umumenyereza wa KCCA Morley Bwekaso akabamenyesha ko naho batsinze byinshi urukino rutaboroheye. Umugwi twakinye ni ukuri ni umugwi mwiza gusa wabuze amahirwe. Iyo uburyo baronse babukura mu itsindo ntibyera kugenda nk'uko mwabibonye. Ebwo icyadufashije twashyizemo inguvu turitonda turatsinda ibitsindo tubona gutahukanya intsinzi. Mu mupira w'amaguru kandi mu gisata cy'abigeme umumenyereza Gustave Niyonkuru yaratangaje abakinnyi 26 bazoserukira Burundi mu nkino za Afurika zizobera muri Maroke kuva igenekezo rya kabiri gushikira 23 z'ukwezi kw'indwi. Mu bakinnyi 23 baseruka igihugu cy'u Burundi mu nkino za Sekafa zarangiye igenekezo rya 11 ukwezi kwa gatandatu ijinja muri Uganda. Uburundi butabukanye ikibanza cya kabiri hiyongereyemwo abakinnyi batatu, babiri basanzwe bakina mu gihugu cya Suède uwundi nawe mu gihugu cya Swiss. Uburundi buri mu itsinda rigizwe na Nigeria ifise igikombe baheruka gukinira Botswana na Afrika y'Epfo. Urukino rwa mbere Burundi buzotana mu bitwe na Botswana itariki zine. Muri tennis yo ku kibuga naho kuno w'Imana niho ishirahamwe y'ugo rukino ryerekana abakinnyi bazoriserukira mu nkino z'abigeme zizobera muri Macedoine mu buraruko kuva igenekerezo rya kane gushika irya 11 z'ukwezi kw'indwi n'abahungu bazokinira muri Cameroon kuva igenekerezo rya 25 gushika irya 31 ukwezi kw'indwi. Bamwe mu bazoserukira Burundi harimo Guy Orly Iradukunda na Sada Nahimana bamenyereye amahiganwa. Nibigirwe Gilbert arongoye ishirahamwe rya tennis mu Burundi aramenyesha igituma batumye ko abakunzi b'ubwo rukino kugira babereke abazoserukira Burundi.
Uyu munsi ko ari kubabereka ikaba ari ya ntumbero ya mbere. Intumbero ya kabiri turaza gusaba aba bantu bose mwabonye bari ngaha kubadushigikira. Kubadushigikira mu bisabisho ni byiza ariko tuba dukeneye n'uburyo. Uburyo ko buzongana kose tuzoburongo kuko harimo amashirahamwe atari make ariko aradufata mu mugongo ngono babwira nkayo mahiganwa uko ari abiri ntari munsi y'imiliyoni 80 gushaka kwijana z'amarundi
warongoye iryo shirahamwe yizera ko abakenyi bazosorokira Burundi bafise amahirwe yo kuzoronka insinzi zizotuma bazitabira amahiganwa y'umwaka uza bafise ibanza byiza kurusha uno munsi. Desira Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti bakunze mwari muduteza amatwi aha niho duce twa turabangiriye amakuru n'ibiganiro twa twafitiye muri kano kanya. Dushimire abagize urara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri mikoma ari kumwe na Joy Diane Ninahazwe ahanze turaza kwa turi kumwe yandi makuru aza kwagezeho mu mwanya uri imbere mu kurindira mubandanye kuryoherwa n'ibiganiro bitandukanye.